Turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva Tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba. Mugiye gushikirizwa na Joe Diane nini nahazwe. Mu gihugu cy'u Rwanda abanyagihugu bo mu karere ka Rubavu badandariza muri Congo bagiriza indongozi zo ku ruhande rw'u Rwanda kubambura ibiribwa bagura iyo bagarutse mu gihugu cyabo.
Uraguze uwo muceri barawujyanye uguze twatufuta barabimenye
none muzabaga abana bacundi bazagwara bwaki bazana yigwara turi kujya gukora bakatwaka ibiryo byacu.
Abo ni bamwe mu banyagihugu ba mu karere ka Rubavu kari mu burengerazuba bw'u Rwanda. Muri make mu yo tubafitiye ku Burundi turagaruka ku munzi ziriko ziratahuka ziva mu gihugu cya Tanzania zisaba gushigikirwa biboneka nayo yagezweho hirya nino ku isi. Irani yemeye ko ari indege yahaye u Burusiya ico gihugu cakoresheje mu ntambara yo muri Ukraine. No makuru yose turarambura kanyi sase mwe hafi ya maradio yanyu. Reka makuru yacu tuyahere mu Burusiya aho abantu 15 bahitanywe n'umuriro wadutse mu nzu yo kunyweramwo icayi mu gisagara citwa Kosroma. Abategetsi b'ico gisagara kiri mu buraruko bw'umurwa mukuru Moscow batangaza ko uwo muriro wakomerekeje 5 hongera usenyura igisenge co hejuru cose c'inzu wadutsemwo. Abajeje gutabara bemeye ko batabaye 250. Amatohoza y'ibanze yerekana ko uyo muriro wadutse inyuma yuko bamwe mu bariko bivunira umusase muri iyo nzu bashkwanye. Kuyavugwa ku Rusiya kandi ku nshuro ya mbere Irani yemeye ko yarungitse tudege tw'indwano tutagira umudereva mu Burusiya. Umushikiranganje w'imigenderanire ya Irani n'ayandi makungu Hossein Amir Abdullahin yemeye ko igihugu ciwe catanze drone mu Burusiya asigura ko izarungitswe zose zarungitswe imbere intambara Burusiya bwatanguje muri Ukraine. Yabwiye amenyesha makuru Iteran ku murwa mukuru wa Irani ati twatanze drone nkeya amezi make imbere yuko intambara itangura. Ntigeza tomora yamara igitigiri nyaco yemanga ko Irani yahaye Burusiya amakungu arimo ONU yaramaze iminsi yagiriza Irani ko drone yatanze mu Burusiya ziri muzagavye ibitero mu bibanza bitandukanye ndetse ziranabibomagura. Irani yo yari yakomeje kwamira kure ivyo vyagirije mu gusigura ko ataho ihengamiye mu ntambara ya Ukraine n'u Burusiya. Ukraine na bimwe mu bihugu vyo mu burengero vyo yamara vyemeza ko bifise ivyemezo sindamusiga birimwo ibisigarira vyizaguye vyaboneka neza ko zakorewe muri Irani. Amerika n'abasoma mbike bayo mu kanama ka ONU kajeje umutekano bari basavye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres gukora amatohoza agamije kumenya niba hari ibitero Burusiya bwagavye ku basivile bwifashishije drone za Irani. Ano makuru yose abagezeho hirya nino ku isi muheje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarayakiriye wahuza rongo igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta mu biro iwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. President Evariste Ndayishimiye muri kino gihe asanzwe ari nawe aramutswa ubukuru bw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC mu mpfunyapfunyo yakiriye Kenyatta nk'umuhuza mu matati ya Kongo. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza.
Mwana na wakati ya Prezida Evariste Ndayishimiye mchimbo chumukuru muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC wahoze yarongo igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta nk'umuhuza mu matati ya Kongo wamaze umwanya munini. Itangazo rusangi basohoye rivuga ko barabiye hamwe inzira za politike na gisirikare zokoreshwa kugira hatorwe umuti w'indyane zi mu buseruko bwa Kongo. Barangije umubonano Prezida Ndayishimiye yavuze ko imirwi myinshi imaze gushibirwanisho hasi muri Kongo agahara mu ruganda ari M23. Yatangaje ko mu biganiro bizosubira guhuza leta ya Kongo n'imihari y'inyeshamba ku wa 16 ukwezi n'abakuru b'amoko muri Kongo bazotumirwa.
Tumefufuka vita nyingine tulikuwa kupanga M23, lakini nayo tuna moyo kwamba
Harusini ntambara tayi twiteze ni M23 turizera ko itazoduhagarika ariko iratuzengereje mugabo ntiduhagarika mu nzira twafashe muri Afrika y'Ubuseruko turaba amasezerano y'indi mirimo na leta ya Congo mu gihe ikibazo cya M23 kirabwa n'umugambi wa Rwanda ndahimbawe kubona imirimo myinshi yahagaritse intambara ikemera kuza mu biganiro bya Nairobi aho twegereye muri Kivu y'Ubumanuko twariboreje mayimayi yarahagaritse Gumino barahagaritse kurwana niyo mpamvu umushyikirano na Nairobi tubwirizwa gutumira bakuru b'amoko kubera imirwi myinshi yari ifite urwitwazo kwigwana mu rwego rwo kwirwana ko ikingira ubwoko bwayo aliko Fidelse bahiza ari kaminuza ku mpamyabushobozi ya PhD mu mategeko mpanavyaha kuri Liberty University muri Virginia akaba numwe mu bahinga bakurikirana ibibazo vya Congo asanga gukumira M23 mu biganiro vya Nairobi ariko sari komeye uko niko yavyiganije ujya America kuri telefone
M23 ishirirwa byinshi na leta ya Congo ariko kandi igizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa se basa n'abanyarwanda ariko bakavukira muri Congo tekereza yuko leta ya Kongo yari kwiriye kumva abo baturage bayo ibindi vuga yuko bafashwa n'ibindi bihugu hanze nk'u Rwanda n'ibindi bihugu ibyo nibindi ariko nibanze yumve ibitekerezo by'abaturage babo naho kubafatira muri rusange bakabita amazina bakabita yuko ari abanyarwanda badakwiriye kuba muri Kongo ntabwo bizarangiza intambara nubwo babirukana uyu munsi kuko babirukanye muri 2013 bazongira bagaruke
Perezida Kenyatta nawe yashimye ukuntu ibihugu bya EAC bimaze kumunika abasirikare ku butaka bwa Congo maze ahamagarira bitarabikora kuyifatira kwa karorero
tunashukuru pia ya kwamba serikali ya Kenya na serikali ya Uganda pia wanaweza kutoa wanajeshi wa kwenda kuungana pamoja na Burundi ndio tuweze kutuliza
Turashima kandi kubona mareta ya Kenya Uganda yarungitse ngabo cyo kimwe n'u Burundi kugira abazani tuze muri karya karere bene wacu wa Kongomani babwiye kumenya ko intambara n'ibirwanisha atari wo muti umutumva mu biganiro abantu bakicara n'abakumvikana maze bagatora umuti w'ingorane zabo kandi sinshidikanya ko na bene wacu bo muri Kongo bazobigera ko bafatiye akarorero ku byabaye mu Burundi bakagera ku mahoro n'iterambere aho kwama mu kigandaro n'amaraso n'ubwicanyi
na maendeleo badala ya kilio kia damu na mauaji
umona no hacho wavuze kuna ama ya bakuru b'isirikare vya EAC yumvikanyweko na bakuru b'ibihugu vya karere kuwa kabiri w'indwi hamwe n'inama idasanzwe y'abaperezida zokurikira injyane mu buseruko bwa Congo zikomeje gukomera aho ni yavuze ko ifite ubwoba bako zishobora gutandukira ibindi bihugu umuhari wa M23 wongeye gufata ibirwanisho mu mpera z'2021 umaze iminsi wigarurira uturere twinshi cyane cyane muri Kivu y'uburaruko ukaba wagiriza leta ya Congo kuba itubahirije amasezerano bagiranye gushira abagwanyi babo mu gitsirikare cy'igihugu. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turacabandanya muyagezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Abarundi bariko barahunguka bava mu gihugu cha Tanzania basaba leta y'u Burundi kubashigikira biboneka mu kubaronsa amashure uburaro n'imitahe basigura ko bariko bataha imbokoboko inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashije abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa n'umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Thierive Ndayishimiye
abenshi mu Barundi bahunguka bavuye mu gihugu cha Tanzania bashikira mu ikambi yahitwa Gitara hafi y'urubibe intara ya Makamba ihana n'ico gihugu imiryango myinshi ihunguka irimwe bahorora abanye shure kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye igitara ababyeyi babo banyeshure bagasaba ko leta yobafasha bagashikira ku nebe y'ishure Hakizimana Egide w'imyaka 50 yari yarahunze mu mwaka 2015 havuye muri commune Nyanzarake y'intara ya Makamba ari muri abo
nkatwebwe twaruse abana biga amashure tuvuye hariya ino mu Burundi ivyigwa bibaza babirembeje rero ico nariko ndasaba nsabira nabandi yuko nkaba bana tuje tuzananye ko modusabira abana bakatoshika biga bakaguma babandanya ko bahora biga kubera twaje tuzananye mabirete
abo bahunguka hari kindi nyamukuru basaba hamwe bashitse mu ntara bahunze bavamwo nkuko Egide Hakizimana abandanya bivuga
nkuko twebwe twarahunze duhunze twasize dufise amazu kandi sijeje nyene ndazi nabandi inzu zarabomaguritse rero zimaze kubomoka nk'ubu aha tuzosha dushika tugirante dushikira hanze ntanze dufise rero twari dusabye yuko modufasha kudusanurira kugira ngo tubeho nkuko twari tubaye.
Abo barundi bari kubahunguka bitabya kamo ka leta bashima ko bavuye mu gatotezo bakoregwa n'abatanzania, nibashima kuzoguma bateza amaboko bashitsi muhira. Babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mu buhungiro bahigiye imyuga myinshi yo kwibeshaho. Umufasoni Harerimana Josiane yari yahunze mu mwaka 2016 avuye muri komine Busoni y'intara ya Kirundo.
Twarize guteka imikate, turiga guteka mandazi, turiga guteka ikeki, turiga guteka icapati. Icyo twosaba nuko twosaba mu gihe turose umutahe cyangwa ishyirahamwe runaka kugira dufashanye uwo mwuga duteze imbere umuryango.
Umuyobozi mukuru ajejwe kwakira abahunguka mu bushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika aremeza ko abo barundi bahunguka bahura n'ingorane iyo bashitse iyo bahunze bava. Nestor Bimenyimana avuga ko leta yikora kubayifasha kugira ngo abo bahunguka bashobore kubaho.
Ni byishyiro basaba rero byose leta y'u Burundi irabikora, mugabo hariho rero nibiheza bigakogwa n'abadusanzwe dufashanya mu gushigikirana muri iki gikorwa cyo kwakira abarundi bahungutse, kukubera niwo mwitwarariko nabone wabo. Rero turaheza tugashira ingufu hamwe, yaba leta baba abo dusanzwe dufashanya, tugashira ingufu hamwe kugira ibyo umurundi ahungutse asaba biboneke.
Uwo muyobozi mukuru ajejwe kwakira abahunguka mu Burundi avuga kandi kubitigira iby'abamaze guhunguka kuva leta ibateye akamo muri 2017 bishimishije.
Tumaze kwakira abarundi bahungutse biciye mu buryo bwo gufashanya na se bangana 210,000 kuva mu mwaka 2017 gushika uyu munsi. Abo nabo twakiriye biciye mu buryo bwo gufashanya na se, ariko iruhande yabo hari abandi bihungura nabo baba 150,000 kandi abo bose baraha mu gihugu.
Uwo mutegetsi wo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu akavuga ko abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi bagira ku 130,000. Bimenyimana akabasaba nabo nyine ko bohunguka kugira ngo baze gufashanya na bene wabo kubaka igihugu cabibarutse.
Tiahive ndayishimiye tugushimire kuri iyo nkuru uhejeje kudusomera. Ni nkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Mu gihugu cy'u Rwanda, abanyagihugu bo mu karere ka Rubavu bakore ubucuruzi bwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiriza ubuyobozi ku ruhande rw'u Rwanda kubambura ibiribwa bagura iyo batashe mu gihugu bavuye mu mirimo muri Kongo. Ihuriro ry'abikorera ivyabo mu Rwanda rirabihakana ryivuye inyuma. Inkuru tubaza umenyeshamakuru wacu Mushasha Tuishime Gloria.
Atanga ibisobanuro kuri icyo kibazo Niyonsama Bete Dieudonné uyobora urugaga rw'abikorera PSF mu karere ka Rubavu yavuze ko nta kibazo kiri mu kuba abanyarwanda bakorera ubucuruzi muri Congo bajya batahana ibyo kurya nk'isukari n'umuceri, amavuta ndetse n'ibindi mu gihe bigaragara ko ingano yabyo atari iyo gucuruza ahubwo ariyo gukoresha mu ngo zabo.
Ababikora iyo uzanye ibyo kurya nta kibazo ibyawe, ahubwo hari abandi baza bagashyira hamwe bagafata nk'isukari cyangwa cheri kuburyo baza bagashyira mu mifuka bakagurisha. Uzanye ibiro bibiri bagera nyuma bagateranya bagasubiza mu mufuka bakadoda bakagurisha.
Ibavuga byamaganiwe kure na bamwe mu banyarwanda basanzwe bahahira ibiribwa byabo muri Congo bavuga ko iyo babigerageje ibicuruzwa byabo bihita bifatirwa ku mupaka wabo, bityo bakaba bafite impungenge ku miryango yabo izicwa n'inzara.
Uragiye uguze uwo muceri barawujyanye, uguze twatufuta barabimenye, ubwo sinakazi kandi urewe ukigiye kwikora rivasi. Ujyanye igisusa cy'3,000, ukoreye minoti y'1,000, cyangwa 800, uyaguze umuceri ugeze hano barawujyanye, uguze utufuta baratumenye, uguze agasukari barajyanye, ndetse ubwo ugiye gukora
iki? Amabere abiri y'umuceri narayanyaguze abananjye baburaye bayanyaka. Umupaka ari ahepfo ku bakobwa bo hepfo ku cyuma cyo hepfo, bahita bawunyaka barawujyana abananjye baraburara. None muzabaga abana bacu ntibazagwara bwaki, bazanayigwara turi kujya gukora bakatwaka ibiryo byacu.
Aba baturage basaba leta kuborohereza kwambutsa ibyo kurya muri Congo. Bemeza ko guhahira mu Rwanda ari byo bihenze.
Mu gihe utazanye ibiro 5 uzanye icyo kirobore ku gatambuko ukajya kugitekera abana nk'umuntu uba wagiye gushaka.
Twifuza yuko igihe wenda umuntu yahashye wenda nka ku gapate inusu cyangwa se amajere atatu cyangwa se ikiro, umuntu wenda akagacyurira abana n'amavuta wenda wenda nk'ikiro cy'amavuta umuntu yagera mu Rwanda akayatekera abana
mu Rwanda amavera 2700 muri Kongo ni 500 n'abana bacu bazanagwara bwa kipaka
ijwi rya Amerika ryongeye kubaza Mabete niba bihita byoroha gutandukanya bari gukora icyaha cya magendu ndetse n'abahaha ibyo kurya nuko yadusubije
kubatandukanya abasanzwe bakorera aho ngaho biraborohera ko batandukanye
mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nibwo byemejwe n'inama ya ministre kumpaka uhuza Goma na Gisenyi ufungurwa ku ruhande rw'u Rwanda ku ikubitiro wafunzwe ku bw'icyorezo cya COVID-19 mu mwaka wa 2020 hanyuma ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa abari byo bibanza gukomorerwa kwambuka mu kwezi kwa munani mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka nibwo abacuruzi nabo bemerewe kujya muri Congo nyuma yaho mu kwezi kwa gatatu abantu muri rusange bahise nabo bemererwa kwambukiranya imipaka Kuri ubu hakomeje kuvugwa umutekano muke ku ruhande rwa Congo bitewe n'imirwano hagati y'ingabo za Congo n'umutwe wa M23. Umutekano ku mupaka warakajijwe aho ibyangombwa umuturage ukeneye kwambuka yasabwaga byiyongereye ndetse n'abasirikare batagaragara baba bagosuye umupaka. Tuyishime Gloria, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda naho umupaka wa Bunagana hagati ya Uganda na Congo wugaye kuva aho abarwanyi ba M23 bawufatiye ubu hirigwa uruja n'uruza rw'abantu cane cane abanyekongo bamwe bataha bava mu nkambi zo muri Uganda abandi nabo baza mu gihugu gusuma ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu muri Uganda Ignatius Bahizi
Uko nuko byirirwa bimeze muri imisa hibunagana minota mike ubona abantu baje ari benshi bikoreye ibintu biremereye bambuka baje muri Congo baturutse Uganda undi munota ukabona abandi binjira muri Uganda ari ntacyo bikoreye twamenye ko abinjira bava iwabo kuza guhaha bagasubira bikoreye abandi mu bikoreye imizigo akaba ari abahunguka ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe muri bo bamwe bahungukaga banezerewe
turukuji wacu
bamuvuye he
tuvuye nyakabande
nyakabande bimeze bite
nyakabande budashaka kuja mu nkamba ari kugaruka mu Congo none duhisemo kuba turukuza
yewe ubwo inkambi mwayitinye
oya to twayitinye ni uko twumvishije bamwe bari kugenda abandi bari kugaruka natwe ngo tureka tugaruka
Bamwe mubazaga guhaha batubwiye ku kibazo kiri iwabo muri Congo ubu ngubu.
Ngo ikibazo cy'inzara ntacabura kubera ko amasasu agiturika ntaga abantu bakoze neza mu mirimo yabo ngo bahinge. Nico kibazo bafite ariko buno bari guhinga nta kibazo.
None uvuye guhaga iki mu Buganda?
Ibirayi.
Ibirayi. Hakurya simwejeje iki muri Congo?
Ntabwo imyaka ariyera. Ibirayi ntabyo bishimbo ntibyari byera ni hari niho Nihabese ni ugusturi gusoroma ho mushogoro. Nse ni inzara. Tufite inzara abantu barahunze ntibahinga. Yo batwejeje mba nagiye guhaha mu Buganda.
Na kibazo kihari gusa ni ukureba ko abantu bafite inzara barashonje naho bo abantu baracyashashana kugira ngo barebe uko babaho tu ariko nta kigende kakiriyo pe. Bo twihanganye tukagumayo twarahinze imyaka ni mikuru.
Benshi mu twavuganye bavugaga ko bamaze igihe batumva urusaku rw'amasasu kandi ko bafite umutekano ariko ngo ntabwo bazi igihe uyu mutekano uzamara batari bongera guhunga.
Byerekeranye n'imitekano tumeze neza nta kibazo.
Hanyuma ko muri mu gice gizunzwe n'abamenyeshamba mu bana nabo mute?
Abasirikare kumbona nta kibazo si nta musirikare wazanga kubyira ngo uvuje kunkorera umurimo cyangwa ngo ubashanye umuntu. Ta kibazo kirimo pe n'abasirikare nta rwo tunababonagaho cyane bari mu kazi kabyo ngiyo ku muturage nta kibazo ari safe kuva bagera muri Bunagana nta kibazo kirimo
umutekano ni sawa kabisa turi kugenda nda kibazo twagiye tugenda dufite ibibazo ko nyuma tusanga ko nda kibazo umutekano ni gose
abasirikare ba M23 nta kibazo batwara ntabwo babagira nabe
nda kibazo kabisa nda umusirikare wa M23 yaguhagarika ni uvuye za Bunagana umanuka nda kibazo
Haba ku ruhande rwa Uganda n'urwa Congo nta muntu ubuzwa kwinjira uwo ari we wese n'ibyo afite arinjira kandi agasohoka kandi nta n'ibyangombwa by'inzira bisabwa. Icyakora ku ruhande rwa Uganda abinjira bose bagomba gukaraba intoki n'amazi arimo umuti kandi bagapimwa umuriro mu rwego rwo kwirinda ibyorezo birimo Ebola na COVID-19 nk'uko abashinzwe iby'ubuzima bari bahari batubwiye. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika tubandanyirize kwa kino Combo Taxi.
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza combo taxi. Taxi ya Grand Lac.
Baki yangu wazuri, karibu sana. Aku nengine taxi na kwa punktuele saa kombo taxi. Karibu message installe hapa vrema, hapa njoku kuko bien sana kwa kahewa bora. Karibu sana vrema.
Urakoze chane, shofe.
Karibu.
Yeah, urakoze, shofe.
Madame, apana we kabisa.
Yeah, kuberi kika, shofe.
Ivi, unazo kwa nenda api angalema uchafi yoto uko nayo. Mm. En plus, jangalie, utoto unakuya lala kwa kama kumugongo, kingine unakakokota saka mbuzi. Taxi yangu apana mama.
Shofe, urumva, narimu mirima. Nzalumvi ni mwudira tangu ye kwa asana. Tucho tuvayo tukuiruka Nukulifasha
Bon, kama nataka ni kusaidie Mutalipa duble
Ama hera yonye nefise Na ya fundiki ya kugitengi Na ya andi
Mie bila binyoni Mungepasha rudia kwenu Mnenda leta franga
Ere kumukabu wanje Tukwabura nye Niwa ya rafisa mahera
Mpengi bibazo
Mfasha nukuli Tukwagenzuru gendoru nini Nye none turarushe Tufashe Turaba kwa tukwagira na hanu Basi harumuteka anu Uzobu kozi
Hari kushofi Kuchiwe jira nga utawana Kababaru kuwa mobija iko Ndebe lakuni mire nje Kakana kababaji.
Monsieur, mie niko nafanya business.
Mwichi?
Siko oe nijua kusaidia wakimbizi hapa,
Yo.
Kwanza nisha kuambia na hakuna ingina ata taksi teza babeo.
Basi ndabi shurira. Sipyo?
Yo, urakagirimana mte.
Ule nachiba zuhumu ramadao. Zanababa na binjire
mbodoka. Apana siwezi angali. Kichungu kenya natia kukichwa. Kiyote kinala masisi. Mpaka, ihi? Uona taksi yangu natosha kulavaje li nbea franganga.
Uyarugo sebaba bari shofe. Sipyo?
Okay. Sawas. Kile kichungu kake yanakiacha pale. Tunaenda.
Yo, isafuria anje hivi haragiga yemu ndahisiga niyo ngaburi damu ngabana. Ningene anhurie kumutwe shofe nuku nayihitanye kuziko kugira ngo nzinda habana ibashonje mfasha shofe sinzi gyari tuzosubira kuronka ibyo tujya
na pana oh. Désolé madame
Yo.
Bye
shofe mfasha shofe
Ariko shofe
Oui monsieur
Buri argo sore mu segura mu byina abana bebe.
Monsieur combo taxi yango iko pubeli akutamu kuchafu yote. Kuko bakiliya ba mingi apangalia.
Mbese kuro w'ikingenzi mu buzima no kwinjiza amafaranga gusa.
Kisha.
Ariko umunsi umwe ushobora kugira gucya. Ushobora kwisanga mu bihe nk'ibyabo nk'uko nabo bameze nka kuriya. Ugakenera kugobokwa nawe.
Kya mana kwaza miss kwash sera kujukipe na bakimbizi.
Habwirashe se.
Angalia ba kuti yote mu barabara.
Aba bantu bose uri kubona. Nabo na abantu bavuye mu byabo ni ha wa mugore wasuzire inyuma. Itonde nyamuneka itondari asaba abantu birunze mu muhanda baranyango babagombe koko ndabo nari umuntu uryamye mu muhanda akagaranje kureba amabwire bave mu nzira
Messi kuna kwa nini
uyu mubyeyi ngo bagiye kubona bona guye hasi
anakuwa nini
ariko banza arinzara ngo kuvejo rwose nta kintu arashyira mu nda Kani kuna abantu bagenzi zoro byose.
Siangena nalala kule paka kila la mubarabara abato tuko wanapita.
Shofi, wari kia uko.
Bora, ni dadangu. Bora. Mungo, kuna kwa nini mnamfanya nini?
Unamuzi se? Hari kundi umi uko. Na anaga chupa kama zofite hara momotoka ngutumwe tureko ya zanza muka.
Mama, misi, sina ataka toni ataka mai. Wandoku mutusaidie, aki na wose ata na chakula, nani matampatewa kukula. Kwa sana watoto kivi kwa pi, eh? Alifika pae bora, alikipa nini?
Hizi ni muunzi wose na hachi nubifitir kwa.
Sata dadangu akufia hapa tu hivi.
Eh?
Misi, niambini feni, ni wasana ni matanisaidie wandoku.
Wanero uweisha huko guunga bidashobara kukujira ho, nione bivai kuwao. Hirika nawe bija kuwa huka Nawa abantu bakina ubufasha cyane. Hari umuntu ntekereje ko ashobora kugufasha.
Nani? Niambi ibyo tebe utanemera bifa kweli.
Ibintu by'ibishyimbo nta kintu bikubwira.
Sasa kwa litabito maragi, maragi hapa binafani ni sasa saye hapa mtu uko mushida.
Wa mudamu w'ibishyimbo twatayireya. Sinakubujije kumuse gukananira. Eregize impunzi nabo nabantu nkatwe shofe. Uriya mudamu wa mutwaye gose. Ubu nta badufashije.
Hauna tabeza kuviniambia tena vraiment. Nisha sikia mesi, nisha pata leso yangu. Nisaidi wa situmutia simu taksi, tuende tuangaluli mama na watoto wake.
Chari kiganiro combo taksi, igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo taksi, ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
akaba no ngaduce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose mwitegurwa ryabo kuri mikoma ari ku manager Diane ni nahazo ibiganiro namakuru vyuno mugoro bavyegeranijwe na Nadia Taha ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kururanirwa mu byo murimo byose ahanje tuzaba turi kumwe ejo mu gitondo.
Dr. Mash Production Holy Seven, yours one. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu munara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu munara.
Iwanyu munara. Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia. Furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dr. Mash Production.
Shining like a blaze.
song out of the shadows.